Yeni Radyo İzmir Amerika. Isuzu Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabana ukije shuti mwese muduteza amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Yonga. Abadepite batandatu bo mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekugwa rya General Frank Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba.
Nokuje mama yararwaye kandikira Perezida na Kutishai Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama tarapfa arabanjira.
Uyu ni Veronica Shandari umukobwa wa General Frank Rusagara afunganywe na muramuwe Colonel Tom Byabagamba. Yumvikanisha akababaro yatewe n'uko umuryango wasabye ubutegetsi bw'u Rwanda kwemerera ko General Rusagara yovugana n'umugore wiwe mama wabo imbere yuko yitaba Imana ukabangira. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Amnesty International isaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu n'umushoferi wabo. Mara imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel Turahira mu yavugwa mu karere. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kiza Besirye avuga ko igipolisi cyamuteye ku munsi wa mbere aho yariko aragerageza kwitabira ihimbazwa ry'umunsi w'ivuka ry'umugambwe wabo Forum for Democratic Change FDC mu funyafunyo y'icyongereza. Kiza Besije yavuze ko ico gitero c'igipolisi cari categuwe. Besije hamwe n'abandi babiri bari kumwe mu modokari bagirizwa gutunganya ikoraniro ritemewe n'amategeko. Ibirabuzwa giwe bisanirizotera amakenga mu baharanira uburenganzira bwa muntu bakeka ko leta ishobora guhungabanya amakoraniro y'abatavuga rumwe nayo na nyaburya Museveni ashobora kuzokwitoreza ikindi kiringo mu mwaka wa 2021. Abategetsi bajejwe ibisata by'umutekano muri Leta z'Ubumwe za Amerika baragabisha ko abansi ba Amerika bashobora kugerageza guhungabanya amatora yimirije mu 2020. Mu itangazo bashikirije hamwe ejo ku munsi wa kabiri, abo bategetsi b'ibigondwi bijejwe umutekano birimwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro by'inyamiramabi FBI bakeka ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa hamwe na Irani. Ariko bavuga ko atavyemeza, biragaragara bararonka muri iki gihe byo kujuragiza imitima y'Abanyamerika bazokwitabira amatora. Ku bwabo bategetsi, naho Perezida Trump agihakana, bavuga ko iperereza ry'Uburusiya ariryo riri inyuma yo guhungabanya amaordinateri y'abademokrate hari mu mwaka wa 2016 no kuvogera itumatumanako ry'amakuru ryabo mu gihe bari ko bitegurira amatora. Sentare nkuru ya Israeli yaremeje ingingo ya leta yo kwirukana mu gihugu urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch muri ako karere. Iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri kandi bubaye ubwa mbere Israeli yirukana umunyamahanga yagiriza gushyigikira ihungabanywa ry'igihugu mu guharanira agateka k'Abanyepalestina. Omar Shakir ni umunyamerika, akaba yahawe iminsi 20 kuzoba yavuye muri Israeli. Human Rights Watch yashikirije ko yaba Shakir canke iryo shyirahamwe ryiwe ubwaryo atabahamagariye kubiba imbuto y'imigumuko muri icyo gihugu cya Israeli. Perezida wa Chili Sebastiano Pinela yashikirije jo kuwa kabiri ko atariko aratanga imihoho ku butegetsi naho imyerekano y'abarwanya ubusumbasumbane n'ubukene mu gihugu ikibandanya. Iyo myerekano yinjiye mu ndwi igira gatatu imaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu 20 nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano. Mu kiganiro yahaye Radio BBC yo mu Bwongereza, umugwizatunga aremera ko afise uruhara mu ngorane ziri mu gihugu ariko kwa tariwe wenyene yokwege kwako ibibazo imaze imyaka mirongo itatu. Abari muri iyo myiyerekano barongiye gutana mu mitwe n'abajeje umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Iyo myiyerekano ikaba yatumye leta ihagarika kwakira amanama mpuzamakungu ku butunzi hamwe n'inama y'ibidukikije yari ategekanyijwe kubera muri icyo gihugu cya Chili. Perezida wa Donald Trump wa Amerika yashikirije ko imirwi ikora urudandazwa rw'ibiyayura mutwe ikwiye kuzimanganywa ku isi yose. Ni nyuma yaho abakekwa kuba muri iyo mirwi bagandaguriye Abanyamerika icyenda bagizwe n'abagore hamwe n'abana mu buraruko bw'igihugu cya Mexique. Perezida Trump yatangaje ko nimba Mexique ikeneye ko Amerika iyifasha muri iki gikorwa ko Amerika yiteguye guhanagura icyo yise ibihume mu mwanya muto. Ariko perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yaranse iyo mfashanyo ya Trump, avuga ko amareta yamutanguriye nayo yagerageje gukoresha ingufu za gisirikare ariko nta cyahindutse. Abo bantu bishwe baraho umuryango witwa Rebaron, abawugize bakaba bari mu idini ry'abamormo. Abarwanya nabo abarwanyi ba Al-Shabaab muri Israel nabo barasohoye video ku nshuro ya mbere yerekana umukuru wabo Abu Ubaida. Iyo video yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ikaba yerekana Ubaida ari mu nama y'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ishyamba. Hari imbere yaho bananiriwe mu gitero bagavye ku itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda i Baridogle, ku kambi ikoreshwa n'abasirikare ba Amerika muri icyo gihugu cya Somalia. Amerika yatanze agashimwe k'imiliyoni zitandatu z'amadolari y'Abanyamerika kuzotanga amakuru azotuma Ubaida afatwa agarengutswa imbere y'ubutungane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, abadepite batandatu bo mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza basaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurekura abaofisiye bakuru babiri, General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru y'Idonido na Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mwibaruwa banditse abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na Baronesse de Souza wigeze no kuyobora Sena y'Ubwongereza, bagaragarije Perezida Kagame ko bateye impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranyweho gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'Abongereza, hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha, kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite kandi banibutsa ko nubwo Frank Rusagara yari umusivile bitabujije kwakira urubanza n'urukiko rwa gisirikare, bombi bakatiwe imyaka 20 igifungo kuri General Rusagara na 21 kuri Colonel Byabagamba, hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aha rero ni naho abadepite b'Abongereza bahera babwira Perezida Paul Kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize, cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose ntawuhejwe. Bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima. Ibaruwa y'abo badepite yungamiti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga. Bibutsa Perezida w'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza, abana bagasigara bonyine, bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza. Ibyaha byose Frank Rusagara na Tom Byabagamba baregwa byose barabihakana, bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana wakana ubutegetsi bw'u Rwanda. Urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka, rukaba ruzasoma mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15. Mu ibaruwa yabo abadepite babongereza baragira bati kurekura Frank Rusagara na Tom Byabagamba bizagaragariza u Rwanda ndetse n'amahanga yose ku Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire. U Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth uhuriyeho n'ibihugu 53 bivuga ururimi rw'Icyongereza. Mu mwaka wa 2013 uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho chata mu izina ry'abaturage bawo, asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa kiremwamuntu, kwishyura ukizana no kutanigama ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko. Muri iki gihe u Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu inama ya 2026 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta z'uwo muryango. Nibutse kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga, bityo kasabye ko barekurwa. Subwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki. Mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize abanyarwanda Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda. Naho umunyapolitiki Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 muri 2018. Nyuma mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rubagira bere. Venuste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yashoboye kuvugana n'umukobwa wa General Frank Rusagara, Veronica Shandari, nawe aba mu Bwongereza kuri icyo kibazo.
Kuri telefone de kumwe n'umukobwa wa General Frank Rusagara, Veronica Shandari, kaze neza ku ijwi rya Amerika. Amakuru yanyu
ni meza.
Bari abadepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icya so wanyu?
Papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now, ikorera muri Amerika na hangaha bafasha abafungwa ku isi hose, cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners. So nibo bafashije kwandikira aba badepite, ariko nanjye umwe ni MP wanjye witwa Dr. Matthew Offord, undi witwa Rosie Duffield, MP wa musaza wanjye muto, twarabaproachinze tubasobanurira ikibazo, cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court, kandi habashize igihe kinini bafungiwe mu kato.
Uretse bariya badepite babongereza, hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza?
Yego, umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission. Nagize amahirwe yo kuvugira ku bibazo famili yanjye irimo gucamo, human rights violations irimo kuba mu Rwanda, ko atari famili yanjye gusa ariko hari n'abandi. Aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika. Ariko n'ikindi ni uko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga babasaba kuba released.
None ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye, ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera, rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa?
Yego, wa MP nabo twabasabye kubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari cyane cyane janye na papa na anko.
Mbese magingo ya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu ubwo burenganzira bwo murabubona murabavugisha?
Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira, tutigeze tunabugira papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 umwaka ukwezi kwa munani 2014. Twaherukanye kuvugana nawe umunsi wari ushize kuko yari birthday yari.
Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi mwanko mukuru, twandikire nka perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu, icyo mwigeze mugitekereza?
Ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege ni uko igihe mama yari arwaye yabaye admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira perezida na through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama tarapfa, arabanjira navuga hari ikintu kigisebe ariko maybe nayo ni yindi ruti twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu, ariko hari icyo kintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma.
Veronica Shandari, ndagushimye cyane ko waje ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, mwakoze cyane.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Amnesty International risaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Cigenge wacu n'umushoferi wabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko bazira umwuga wabo naho mushikiriza amanza kizigenza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'abamenyeshamakuru. Yaroje wirika neza dufite ibindi kuri iyo nkuru.
Aganira n'Ijwi ry'Amerika umushakashatsi ku bibazo vy'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashen Colson yavuze kwishyira hamwe akorera risanzwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu byatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Cigenge iwacu hamwe n'umushoferi wabo. Asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu.
D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
Amakuru dufise n'uko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese, n'igikorwa cyiteka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafite uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora icyo gikorwa gihambaye cyo kubibamenyesha. Ku munsi wa kane w'indwi heze, umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika yavuze ko abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru Cigenge iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko abamenyeshamakuru. Mu itangazo yasohoye, Sylvestre Nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'uwundi muntu wese ku giti cy'umwe. Muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant
Nico twarabonye itangazo ry'umushyikiriza manza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero ibyo bagirizwa biboneka neza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza kwifatwa ryabo byatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana kubiba mu Burundi ubu. Tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa, ibinyamakuru byigenga byasambuwe, abamenyeshamakuru barirukanwa, abahanya agateka akazina muntu barahunga igihugu. Twarabonye kw'ibisata mpuzamakungu, amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika, umugwi w'amatohoza wa ONU, leta idashaka ko bakorera ku rubuga. Ibi byose ni ifatwa ry'abamenyeshamakuru zerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu. Hagataho abashingwa manza bunganira abamenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo. Maitre Clemaret yakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Ico bisigura nuko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe gukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushyikiriza manza yabapfunze atararonka by'ukuri byemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bakumi. Rero twaraburanye mu ntayo y'umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwitegembya nimba ari icyo ubutungane bwoshishikara bubakurikirana ko mugabo bukabakurikirana kwitegembya kuko dufatiye ku byo umushyikiriza manza ariko arabagiriza n'ibyo ariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga. None rero duheje kwitura mu camanza w'iyugururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa, turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura. Ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye, ivyo tuzobikenguruka. Ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza, icyo gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagarwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mido nido kuko nicyo kizoba gisigaye. Turizera rero yuko tutazoshikaye
mu kurindira inyishu. Niko tunasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est
Ibi biturajishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015. Nta gahengwe namba ahubwo ibyo bwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro biguma byunyuka. Biteye ubwoba kubona iriburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora. Dusaba ubutungane bw'Uburundi gukora akazi kabwo neza, nta tegeko na rimwe ibi byagirije bishingiye ko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haye zindwi zibiri bafashwe. Bari baroye muri komine Musigati, intara ya Bubanza mu Burengero, gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho n'inzego z'umutekano. Icyari cy'umushyikiriza manza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje Burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amaperereza kuri Perezida Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Abademokrat bamurega gutatira indahiro ye y'umukuru w'igihugu. Amaperereza ashobora kugusha ku kirego impeachment mu Cyongereza, umutwe w'abadepite ushobora gushyikiriza umutwe wa Sena ya Congress. Si ubwa mbere nyamara abademokrat bagerageje gukurikirana Perezida Trump. Mu kwezi kwa mbere 2017 hasigaye iminsi mike cyane gusa kugira ngo Perezida Trump yimikwe. Imiryango ibiri yigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now .org. Ni nko kuvuga ngo turege Donald Trump akakanya muri Sena. Rugamije gukusanya abantu bashyigikiye ikirego. Uru rubuga ruvuga ko Perezida Trump akora ibinyuranyije n'itegeko nshinga kuko atigeze areka umutungo we urimo amahoteli ahenze. Abahanga bavuga ko Perezida Trump aramutse akomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we aturutse ku mutungo we bwite, byaba koko binyuranyije n'itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga. Mu magambo make byaba bivuze ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umutungo. Urubuga Impeach Donald Trump Now .org ruracyafunguye kuva rero mu 2017. Nk'uko rubigaragaza, rumaze kubona abantu barenga miliyoni 1,400,000 bashaka ko umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena. Uretse uru rubuga, mu 2017 kandi abadepite babiri b'abademokrat banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump. Bamuregaga kubangamira ubutabera. Icyo gihe umutwe w'abadepite wa Congress wari wiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump. Abadepite 364 barawanze utorwa n'abadepite 58 gusa, bityo uba uburiyemo. Amerika. Amatora yo mu 2018 yahaye abademokrat ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Bahise batangiza amaperereza menshi kuri Perezida Trump ku birebana n'imikorere ye, imari ye ku giti cye no kubangamira inyungu n'umutekano by'igihugu. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugera mu kwa cyenda gushize, abadepite batandukanye b'abademokrat batanze ku giti cyabo imishinga y'imyanzuro byibura 5 basaba impeachment. Muri rusange barega Perezida Trump ko adashoboye akazi yatorewe, ko ari umuheza nguni wanga abantu bo mu yandi moko atari ay'abazungu no mu yandi madini atari ay'abakristo. Iyi mishinga n'imyanzuro yose ntacyo yagezeho kugeza ubwo Nancy Pelosi atangarije ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa cyenda gushize ko umutwe w'abadepite ayoboye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro. Aya yatewe n'umukozi wo hejuru wo mu nzego z'igihugu zishinzwe ubutasi wateje ubwega ko Perezida Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine gukora nketi za ruswa ku munyapolitiki w'umunyamerika wo mu ishyaka ry'abademokrat Joe Biden. Abatavuga rumwe na Perezida Trump bemeza ko iri ari ishyano rishobora gutuma aregwa muri Sena akaburanishwa yatsindwa agakurwa ku butegetsi, yatsinda rero akabugumaho. Birumvikana nibyo umutwe w'abadepite umaze ukwezi ukora, by'umwihariko wumva abatangabuhamya batandukanye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Njoti mwese mwakulikira nyamakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani y'ibigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ndimutangwe kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.